Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Iyi radio yanyu ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Kuri aba bantu rero hariho ibintu bitaye amakenga byatumye abajeje umutekano babafata. Ubwa mbere ho turavye aya masaha bari bagiriye kugo rugendo hagati ya saa 9 na saa 10, hanyuma tukaraba ko bari bagiye mu modoka zito zito zitatu.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku bantu bafashwe bashaka kujya muri Tanzania. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi n'imibereho y'abanyarwanda birukanwe muri Tanzania, ubu batuye mu murenge wa Cyanzarwe mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Iyo mibereho rero barayinuba. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese aho tuzindukanye mwese kuri radio Ijwi rya Amerika. Humerereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho Raila Odinga aheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu. Yatangaje ko agiye kwitura ubutungane mu kibanza cyo guhamagarira abanywanyi biwe mu myiyerekano. Odinga yemeza ko yibwe amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka. Iyo ngingo yatumye impungenge zigabanuka mu gihe abatari bake bari bafise ubwoba bw'uko hashobora kwaduka ubwicanyi. Odinga yatangaje ko bazokwigisha amahoro nk'uko bamye babikora, yamara ko bazoharanira n'uburenganzira bwabo bwo gukora imyiyerekano. Avuga kandi ko bazogandara bakagira umwanya w'agacerere kuvuza ingoma no gukora ibishoboka byose kugira ngo berekane biciye mu mutekano ko bibwe amatora. Tubibutse ko amatora yabaye mu ndwi iheze aho muri Kenya. Raila Odinga yatahukanye amajwi 48.8%, naye Perezida Uhuru Kenyatta bahiganwa hasubira gutorwa ku majwi 58.3%. Hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje ko ingingo yafashwe na Kim Jong-un aramutswa Korea ya Ruguru ari ingingo nziza kandi y'ubwitonzi. Ni mu gihe Kim Jong-un avuga ko yahagaritse ibitero vya misile vyari bimaze imisi bigana ku butaka bwa Guam buri ku mugabane wa Amerika. Mu rwandiko yacishije kuri Twitter, Perezida Trump yavuze ko ivyari gukurikira vyaragahomera bunwa kandi biteye ubwoba. Mike Pence, icegera cha Perezida Trump, yari yahamagariye Perezida Michelle Bachelet wa Chili ko co kimwe n'ibindi bihugu biri ku mugabane wa Amerika bikoresha ururimi rw'ikilatino guhagarika imigenderanire ya politike n'urudandaza bibafitaniye na Korea ya Ruguru. Kuri uyu wa kabiri, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'andi makungu Wang Yi yari yasavye mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ko bokorana kugira bahagarika uruhagarara rumaze imisi hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru. Abashikiranganje ko ari babiri bakavuga ko ingufu za gisirikare zidakwiye gukoreshwa ko nyabuno urwo ruhagarara rutegerezwa gukurwaho no kuganira biciye mu mahoro. Tukiri ku makuru avuga ku ruhagarara ruri hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yateye akamo kuri uyu wa gatatu ko ikibazo cy'ibigwanisho bya nuclear bihingurwa na Korea ya Ruguru cyotorega umuti biciye mu kuganira kw'abategetsi. Guterres yagabishije ko ingaruka zo gukoresha ingufu za gisirikare zidakwiye no kwiyumvirwa bivuye ko zitoroshe na gato. Guterres yatangaje ko uruhagarara ruri hagati ya ruri mu karere ka Korea ruri ku rugezo rutari bwaboneke haraheze imyaka itari mike. Ni mu gihe mu ndwi iheze habaye guterana amajambo hagati ya Perezida Donald Trump wa Amerika na Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru bivuye ku bitero vya misile Kim Jong-un yatangaje ko atekanya gutera mu karere ka Guam kari ku butaka bwa Amerika. Antonio Guterres yahamagariye Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo kuja hamwe bagakora ibiganiro bakongera bagashiraho ingingo zituma uruhagarara ruhera. Igihugu cya Iraq kimenyesha ko kiriko kirasaba ko amakunga gifasha kwegeranya ivyabona ku bijyanye n'ivyaha vy'agateyakazi na muntu cagiriza umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ivyo biri mu rwandiko ku mushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iraq n'andi makungu Ibrahim al-Jafari yarungikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Muri urwo rwandiko Al Jafari asaba ko amakungu afasha Iraki muri ico gikorwa, akavuga kandi ko Iraki iri kirakorana n'Ubwongereza kubijyanye n'ingingo y'inama y'umutekano kugira hatangure gukorwa amatohoza. Ubwicanyi buregwa umuhari wa leta ya Kiisilamu bwakorewe abanyayiraki b'abayazidi basanzwe bafise imico ya kera. Uwo muhari ukavuga ko basenga shetani. Kuri uyu wa gatatu, Amal Clooney, umushingwamanza serukira abayazidi bo muri Iraki, yatangaje ko yizera ko ikete ryarungitswe na leta ya Iraki rigiye gukuraho kudahana kw'ihonyabwoko n'ibindi byaha byakozwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Iraki no ku isi. Umugwi w'abagwanyi ukorera muri Siriya usanzwe ufashwa na Leta Zunze za Amerika watangaje ko watanze ikigongwe ku banywanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu bashika kuri 96 kuri uyu wa gatatu. Uwo murwi uvuga ko ari mu ntumbero yo kugondoza abanywanyi b'uwo muhari kuvamwo. Uwo murwi usanzwe ari wo uzoba ujejwe uburongozi mu ntara ya Raqqa inyuma y'aho umuhari wa Leta ya Kiisilamu uzoba umaze gukurwa muri iyo ntara. Watangaje ko ico kigongwe cyagiriwe abanywanyi b'uwo muhari batakoze ubwicanyi cyangwa ngo baje mu bikorwa byawo. Imbere y'uko abarwanyi bemeregwa gusubira imiryango yabo, bakaba babanje kwemeza imbere yabo bandi banyagihugu ko binjijwe ku nguvu muri uwo muhari, kandi ko bagiye gufatanya n'abandi gusanura igihugu.
Aya yara makuru ya hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu muje no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abantu 57 batawe muri yombi bagerageza kujya muri Tanzania. Igipolisi kivuga ko bamwe muri bo baba bari mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, naho abandi 21 bose babana kiremeza ko bari bagiye kugurishwa. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza araduha ibindi bisobanuro.
Umugwi wa mbere ugizwe n'imisore n'abagabo 36 wahagaritswe mu cagucagu hagati y'isaha 9 n'isaha 10 kuri uyu wa gatatu. Igipolisi kimenyesha ko abawugize bari hagati y'imyaka 17 na 52 bari mu midugu itatu yo mu bwoko bwa Probox, nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Bafatiwe ku ruzi Ruvubu bagire bajabuke muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. 24 muri bo bava mu ikambi y'abateshejwe izabo yo muri komine Ruhororo intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, ahahungiye abatutsi mu ndyane z'amoko zadutse mu 1993. 5 baturuka muri komine Tangara muri Ngozi nyene, mu gihe abandi 7 baba mu micungararo y'iyo kambi y'abateshejwe izabo. Umuvugizi w'igipolisi asigura ko abo bantu bahagaritswe kubera bari bateye amakenga.
Kuri aba bantu rero hariho ibintu bitaye amakenga byatumye abajeje umutekano babafata. Ubwa mbere ho turavye aya masaha bari bagiriye kugo rugendo hagati ya 9:00 na 10:00, hanyuma tukaraba ko bari bagiye mu modoka zito zito zitatu, kandi tukabona benshi bari bavuye bajya ahantu hari abateshejwe izabo muri ya site yo mu Ruhororo. Hanyuma babajijwe bagasha bavuga ko bari bagiye kurondera akazi ko gukora ibikorwa byo kurima bimwe bita gupagasa. Dusanzwe tuzi ko cyane cyane bari abantu ba muri site ibyo bikorwa no ngaha mu Burundi ntavyo basanzwe bakora byo gupagasa barima. Bigatangaza rero kongere bavuga yuko muri Tanzania ari byo bari bagiye gukora. Hanyuma kandi n'aba bantu bakuze bari mu masite y'abateshejwe izabo ntibakunze kuja mu gihugu cya Tanzania kenshi, ariko urumva ko yabatwaye ahora yamaja muri Tanzania.
Bamwe mu babanyi baba bahagaritswe na cyane cyane aba mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo bemeza ko hari abantu mu bihe biheze baroye muri Tanzania bagaruka mbere bafite imibereho myiza bashobora no kwigurira amatongo, bakibaza ko naba ari cyo cyaje cyabakwegeye kwiyumvira kujayo. Nkurikiye ahumuriza ko amatohoza azokorwa ataguhengama.
inyamira babizi ko zirabumviriza umwumwe ukwiwe kugira ngo hamenyekane neza koko ivyo bari bagiyemo mu gihugu ca Tanzania kuko amakuru bace babonye nabivugira avuga yuko bari bagiye muri Tanzania akaba bari bajanywe numwe asanzwe nabonye naba muri yo site yabatesheje zabo yo mu Ruhororo mugabo ngo akaba ari umuntu akunze kuja cyane mu gihugu ca Tanzania ivyabo rero kubera biteye amakenga bariko barabazwa hanyuma barabe neza yuko cyari kibajanye atabi bibirimo basanze atangorane zihari bazoheza barekugwa basanze naho bari bagiye mu bukozi bw'ikibi bazoheza naho nyene amategeko akurikizwa
muri iyi minsi hari amakuru yavuzwe ko hoba hari imigwi ihigwanya leta y'u Burundi yo biri kiritunganya mu bihugu bibanyi hari nabemeje kuhauza arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD isenera jabo yo bari mu ndongozi z'umuhari forebu uburi mu mitumba y'intara y'Kivu y'amajepfo witegurira kuzotera u Burundi ariko umuvugizi w'igipolisi yemeza kwifatwa ry'aba bantu atasano rifitaniye nayo makuru
amakuru ntayo tuzi yuko bari imigwi yo bikira ivugwa yo bikira iritunganya ihungabanya umutekano mu Burundi wo hirahira ngo ace muri iyo nzira arazi neza yuko abarundi ingabo z'u Burundi ziyama zikaravye kandi barabibonye kugene byagenze haba za kabarore haba za mugwi haba no ngaha ku makambi y'igisirikare ngira ngo barabibonye ibizoba rero wo hirahira ngo fate iyo nzira inyishu irahatswe nijyanye ayo makuru rero avuga ko hari imigwi imashasha mugabo turabivuze uwo hirahira n'ukuri ntezo ntazomerwa neza
iruhande y'iyi misore n'abagabo 36 muri komine Kinyinya intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi naho abana bafite imyaka iri hagati ya 12 na 14 bagera ku 21 barafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'indwi bagire nabo nyene bajabukanwe muri Tanzania igipolisi mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri cyaciye gifata abantu bane ku musozi wa Musumba abo bana bose baturuka ko kikavuga ko ari bo babagurisha bene gufatwa baba bariyemereye ko bahabwa 30,000 by'amafaranga y'amarundi ku mwana umwe bashikanye muri Tanzania bagaca bigarukira mu Burundi gushika ubu igipolisi cyemeza ko atasano uri hagati y'imigwi ibiri y'ingozi no mu Ruyigi nubwo yose yari yerekeje mu gihugu kimwe cya Tanzania eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Abaturage birukanwe muri Tanzania batujwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu intara y'Uburengerazuba barinubira ubuzima babayemo bavuga ko bimwe ibyangombwa by'amazu n'iby'imirima bahawe ndetse ngo n'abasirikare baba babuza guhinga kuko umutekano utizewe neza. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yagiye kubareba kandi avugana n'ubutegetsi araduha neza iyi nkuru.
Mu Banyarwanda birukanwe muri Tanzania hari imiryango 24 yatujwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu kuva mu myaka 3 ishize. Barishimira umutekano uri mu Rwanda ugeranyije nuko babagaho muri Tanzania ariko ubuzima babayemo ngo ni ihurizo rikomeye kuri bo. Abenshi muri bo bahagarikiwe amafaranga y'ingo bakabahabwaga muri gahunda ya VUP ku buryo ngo ubuzima kuri bo bagoye cyane. Uyu ni umubyeyi w'abana batatu, umugabo yararwaye ajya gushaka aho yarwarira ariko ngo mu bundi buryo ni no kwitaza umuryango we kuri izi mpamvu.
Yavuye hano arwaye ameze nabi, mbura ikintu namwondoza kandi mbona n'undi no kuba arimo kureba utwana turimo tubwirirwa, mbona ari ibyo bibi ntabibonye, ari ibyiza ntabibonye, ahitamo gufata kamwe arigendera. Sigarana n'abana ndaho gutyo n'abana twenyine.
So uyu muryango wonyine kuko n'abandi twabashije gusanga mu ngo tukaganira barababaye kuko ngo basa nk'abadafite uburenganzira bwo guhinga amasambu bahawe ariyo yonyine bari batezeho amakiriro.
Dufite imbogamizi yuko nyine isambu baduhaye bayiduha twatanya n'ubutaka bwo muri Kongo, iyo tugiye kubuhinga ingabo zirwirukana ngo twere guhinga.
Ingabo zibabuza kujya guhinga zibabwira ngo iki?
Zitubwira yuko hagomba kuziramo nk'abanzi bakivanga muri twe cyaba katuvutsa natwe ubuzima.
Urebye mbese ntaho turi nakarima bari baduhaye nako turi kujya kugahinga, abasirikare bati nta mwemerewe kugeramo. Ne munsi wejo hari nabakubituye twagiye gutangira guhinga ubwo twahise ducika n'intege ntabwo tuzongera gutekereza no kongera gusubira.
Nabakubitiye iki?
Ngo nta burenganzira barahabwa bwo kuba bahahinga.
Uyu muntu agiye baramwirukana. Urugero ejo hari umukecuru uko guhigwa hariya nuko ubu sinzanagiye gukora ikiraka. Ejo yagiye yo guhinga. Aravuga ati nta muntu wemerewe kujya muri aya masambu, hari umutekano muke. Ushobora kuhagera ukasanga haduyi, haduyi ugasanga gutsinzemo, atahubwo mwamutuje tugashaka umutekano.
Aba baturage bavuga ko no mu gihembwe gishize cy'ihinga ariko byabagendekeraga ku buryo bahinze nyuma y'abandi kandi n'abahinze ntibabone uko babagara cyangwa gukurikirana imyaka yabo mu bundi buryo. Byose ngo bitewe no gutinya ko umwanzi yabihishamo agahungabanya umutekano nk'uko babibwirwa n'abasirikare babakumira. Ku murongo wa telefone umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ferdinand Safari yabwiye ijwi rya Amerika ko kuvuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke mu kibaya kirimo imirima y'abaturage birukanwe muri Tanzania ngo byaba ari igihuha.
Uretse ko ugira ngo urabizi mu gihe gishize umwaka ushize ya 2015 yigeze kubaho infiltration. Icyo gihe gito cyonyine babuze kujya bajyayo kugira ngo atashobora kwagira ibibazo.
Ejo amakuru baduhaye umva nayo vuba batubwiraga ko bemererwa nibura iminsi ibiri mu cyumweru yo kuba bahinga. Ariko nabwo nko kuwa mbere ngo ari umuso wo kujya guhinga ariko barabagaruye
ngira ngo igikuru nuko ubuyobozi buhari bushaka kubafasha kandi ngira ngo barabafashije bihagije ngira ngo ibyo byari speculation nta kibazo cy'umutekano gihari mu cyangwa mu kibaya.
Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Wampaye Izina Marie Grace yatubwiye ko ikibazo cyo kuba abasirikare bakumira abaturage bakabuza guhinga ari gishya mu matwi yabo ariko ngo hari ikigiye gukorwa.
Kuba bashobora kuba babagarura ntabwo mbizi ariko wewe cyo ngicyo twakivugaho naho n'urwego rw'abashinzwe umutekano ngo ntabwo tubavuga ngo abantu bajye guhinga ariko bahungabanya umutekano cyangwa bashobora gukora ibikorwa byatuma n'umwanzi atwinjirana kugira ngo murabizi ko hari hakurya niho FDL riba birashoboka ko bashobora kubikora babikora mu kajagari n'umwanzi akabashobora kutwinjirana yiyitirira ko nawe ari muri babandi baje guhinga.
Kuba aba baturage bahabwa ibyangombwa by'amazu n'amasambu ku buryo babikoresha mu gushaka inguzanyo cyangwa ubundi buryo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakurira inzira ku murima. Madamu Wampaye Izina arakomeza.
Kuko ari amazu nayo kugira ngo tubafashe, ntabwo ari amazu atangaho ingwate, ntabwo ari amazu bakodesha, ni amazu yo kubafasha kugira ngo bashobore kubamo. Niba ari umuntu utishoboye ejo mu gitondo yamaze kuyigurisha cyangwa yayitanzeho ingwate arongera akatubera umuzigo kandi icyo kibazo twari twarashoboye kugikemura.
Si benshi muri bo bemera gutobora ngo bavuge iki bari ku mutima kuko bavuga ko abayobozi basigara babacunaguza iyo bavugishije itangazamakuru.
Umuyobozi akavuga ngo icyo watanze cyagufashije ugasanga ari nk'umuyobozi akwitwayemo urumva ko bikurya ahantu sibyo ko uburu kubigenza ugapfira muri nyagasani.
Iyi miryango 24 mu birukanwe muri Tanzania yatujwe mu mudugudu wa Bugu mu kagari ka Busigari mu murenge wa Cyanzarwe batuye mu maza tuziye neza imbere ariko harimo yasanwe n'ingabo z'u Rwanda mu gice cy'inyuma. Claude Ganza Munyamagana Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio Ijwi rya Amerika.
Tuve mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda noneho tujye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyaruguru ni Kibeho. Bamwe mu banyamahanga b'abagatolika bahasura baranenga cyane ibikorwa remezo bidahagije bahasanga. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yabikurikiranye araduha ibindi bisobanuro.
Uroji twazibwine ku nka tushangiriza bire fifu idabo kwaziriza ijira abantu n'ibindi tubakazirara mu ninje.
Ubu ni murara muta.
Ndinturara bamwe ne ba driven ba rumo tokazabo abantu baransa akanyasi babyamaho beshekeraho abandi barumo kereziya bakushaba abandi aheruye kereziya.
Ikibeho mu karere ka Nyaruguru havuga ubutaka butagatifu kubw'amabonekerwa nayo havuga mu bihe bitandukanye ku bakirisitu gatolika. Umunyayuganda aritotombera ihurizo rikomeye ryo kubonaho kurara n'icyo kurya kubera ibikorwa remezo bikiri yanga. Abatwabasuye mu gicu kuhabura amasaha make ngo biziza somusiyo barara mu modoka abandi mu bibuga bacurikiranye. Mu rurimi rw'ikinyankore rwumvikana nk'urukiga ruvugwa mu bice bimwe by'u Rwanda abanyayuganda baganiriye n'Ijwi rya Amerika banenze bikomeye uburyo Kibeho bakira ababagana. Baravuga ko urujya n'uruza rw'ibihumbi n'ibihumbi by'abakirisitu bagana Kibeho abaho bagombye kubabyaza umusaruro ubutegetsi ntibukumire rubanda mu gukora ubucuruzi buciriritse. Abanyamahanga bavuga ko muri rusange bagereranije n'ibiba mu bihugu byabo basanga abanyarwanda batisanzuye kandi bigira ingaruka zikomeye mu iterambere kuko amafaranga bagombye gukoresha Kibeho birangira bayasubije iwabo.
So problem itwashanga twina hano ya ubuzibu abantu tibari free and fair tibine freedom of speech sente twazingana border twakora exchange of money twine francs the francs twazigazaye twashana twazitahana and which is very bad. Abantu bine kwa bine freedom atiko ka chapati ayebise wonyinja ka development teriho abo kuba tarakore chapati ngo tuje tuziri tibaramwikirize.
Ibyo abanyamahanga bitubwisanzure mu gukora icyo buri wese ashatse mu bucuruzi buciriritse naho ashatse ku Rwanda na kajagari. Mu minota mike mu masaha y'ineza ijoro nahise nkubitana n'ushinzwe umutekano mu mutwe w'inkera gutabara yafashe umukaba w'ikabutura y'umwana wo mu kigero cy'imyaka 12 watemberezaga amandazi ayagurisha abakirisitu. Yamuzengurukanye hari abapolisi n'abasirikare bakabura icyo bamukoraho amushinja ubujura bigoye kuba yasobanura.
Aba bana ni babandi baza biba abantu banyine baje gusenga hano
ariko njye nakose ndi muntu ukarambuye ndimo gucutse mu muhanda gutya n'uruka inyuma mfata gutyo aranshika noneho umugenzi wanjye we yaramwiye kuba yarabuze kuno
amugufaza ntago ngenda
Oya gucuruza biremewe ariko ikibazo iyo bamaze gucuruza bo baza basopa imizigo yabo abantu baba baturutse hanze.
None ubwo harakurikira iki?
Igikurikiraho no kuba bamufashe bakamujyana paki umunsi mukuru urangiye bakazamurekura ariko umunsi mukuru uri kurangiye.
Murashaka gucuruza isura nziza ya hano
kugira cyane rwose.
Muranga ko babona ya manda azameza gutya muri ndo.
Nabyo birimo.
Kubera uburyo amategeko ateye abanyarwanda basabwa kuyubaha uko ari, aha kibeho wigiye mu duce tutagaragarira cyane abanyamahanga uhasanga ubucuruzi buciriritse nabwo bukorwa nabake. Nk'umubyeyi uvuga ko byagenze neza ku munsi wa Somusi yashobora kubona ibihumbi 20 mu gikoma.
Nacuruza nk'amagerekani ane y'igikoma.
None kubera iki mama mwagishyize ahantu abakiriya batakibona?
Tuba twagizanya no kuko hano niho amategeko ashaka. Ku mihanda ni umwanda, ku mihanda nta security haba, batugirira ahantu hangombwa, inama y'umutekano igaterana ikabyigaho.
Ubu kijyanye ku muhanda bigenda bite?
Bakimene. Nabanyuranije n'amategeko mbeza.
Kibeho, ku butaka buvuga ko ari butagatifu ko habona uburyamo n'icyo kurya n'ihurizo rikomeye kubera ibihumbi n'ibihumbi by'abahagana cyane mu minsi mikuru, kuko ibyama bimeze bityo.
Bose ubu dufite intege nkeya zo mu gukora, bitewe yuko igishoro kiba ari gike.
Uwo ni umwe mu bahisemo gute amafunguro aciriritse kugira ngo yabone amafaranga kuba kirisu gatolika. Mu bihe nk'ibi, intambwe z'umunyamakuru zirakurikiranwa n'abashinzwe umutekano mu buryo bushoboka baba bambaye sivile cyangwa se impuzankano. Utabisobanukiwe ashobora gukeka ko ari uburinzi budasanzwe ku munyamakuru. Aha ku banyarwanda biragorana ko yatanga igitekerezo yisanzuye, nk'aho yashatse kunganira mugenzi we ku cyakorwa ariko ingera gutabarika mureba igitsure bigera n'aho ishaka kumutwara.
Aha uri kujyana umuntu kandi ndi kwivuganira n'abantu. Abantu mushinzwe umutekano muratubangamira. Reka nivugane nabo muri buvugane
nabi wenda agira ngo no kuvugana.
Uyu munyamahanga bakagira icyo asaba ubutegetsi.
Leta yinahangishaba kugira ngo abantu niba bavuye iriya ngo kutuvuyeyo bagize ina bari abantu batuye hafi nabo bantu aho bagiye bashobora kuba uburenganzira kugira ngo bazakore akantu bashobora babone ko batukuramo amafaranga nabo ejo bazagira icyo bayikorera kikashobora kuba ari kurebera family yabo. Ubu environment yo na climate ni nziza ariko ikibazo ni kimwe gusa abanyarwanda nabo bwisanzuye bafite nta freedom bagira kugira ngo bakore ibintu bashobora kubangana n'ubukene bafite.
Kibeho bigaragara ko kiri byinshi byo gukora ngo bahaza babagana amacumi make aboneka nayo nayabihaye Imana ari naho hashobora kuboneka icyo kurya no kunywa. Sœur Maria Emiliana n'umwe nebikirashinzwe kwakira abagana Centre d'Accueil Regina Pacis.
Cyane igikorwa remezo gikenewe mbona ari nko gufungurira abantu kuko ari nubwo umuntu aza adashaka kurara ako akeneye kurya. Hakwiye gushyirwamo ingufu, ntabwo Regina Pacis cyangwa Fondation Notre Dame ntabwo ihagije ku bantu baza ikibeho.
Mu kiganiro n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru busanga kuva ikibazo cy'umuhanda mwiza gishobora kuzakemuka vuba, abashoramari nabo bagombye kuza Kibeho. Bwana Francois Habitegeko ni meya w'akarere ka Nyaruguru.
Ntekereza ko abikorera bakwiye kuzanyarukira hano rimwe bakareba uko biba bimeze, ahari byaba igitekerezo cy'icyo bakora. Ariko ikindi yenda cyari imbogamizi nacyo cyakemutse ubu ngubu, umuhanda wa kaburimbo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kudukorera umuhanda mwiza ku buryo twumva noneho abashoramari bazaza ku bwinshi gushora imari cyane cyane mu bijyanye n'amahoteli no kwakira abantu.
Kugeza ubu Kibeho habarurwa abakirisitu gatolika bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 bahagana buri mwaka. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika, Ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Oriane Itangishaka.
Gusa n'uburi ko buratsinda urugamba rwo gutorera umuti umugera utera indwara ya sida. Ariko abahinga bateramiye mu nama i Paris mu Bufaransa kuri iyo ndwara ikomeye cyane bavuga ko igabanwa ry'amafaranga aje mu kigega kijejwe kugwanya iyo ndwara bishobora gutevya ico gikorwa cyo gutorera umuti wayo. Byafashe imyaka 30 kugira haboneke umuti wa mbere ugabanya umurindi utuma umuntu agwara umugera wa sida. Ubu hakaba ariho hamaze kuboneka imiti yakijije ubuzima bw'abatari bake bari baramaze kwandura iyo ndwara yarizwe ko yica. Iyo nama rukokoma iriko ibera i Paris mu Bufaransa iriko iriga ibijanye no kugwanya umugera wa sida, ikaba iriko iratanga icyizere ku bijanye no kuvura iyo ndwara hamwe n'amafaranga yari yaravuzwe ko atazotangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyo kuyigwanya. Umukuru w'igisagara cya Paris Anne Hidalgo aravuga ku bijanye n'uburyo buke buri muri ico gikogwa. Avuga ati
Mais je veux rappeler qu'il manque
aujourd'hui 7 milliards de dollars par an à la lutte sida dans le monde.
C'est
abahinga nk'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kugwanya sida Linda Gell Baker afise amakenga menshi ku bitigira binini by'abantu bagendana iyo ngwara ariko batazwi avuga ati
we know we're treating 19.5 million
ariko harabandi imiliyoni 17 bakeneye kuvurwa ariko bari mu bice bitandukanye by'isi mu burengero bwa Afurika hagati na hagati ya Afurika mu buseruko bwa Buraya hagati na hagati ya Aziya tutarashobora gushikira rero ivyo biraturaje ishinga ariko umuyobozi mukuru mu biro vya ONU bijejwe kugwanya ingwara ya sida Michel Sibid afise icizere wavuga ati tugenda dushikira abantu bakeneye gufashwa turakingira ubuzima bw'abatari bake sukwerekana ko dushobora kuvura abantu gusa ariko kandi ko dushobora gukora igikorwa cyo gupima abantu neza zimwe mu nkuru zivugwa cyane muri iki gihe niyerekeye umwana w'umunyafrika yepfu w'imyaka 10 yavutse afise umugira utera ingwara ya sida inyuma yo kuvugwa ikiringo cy'umwaka uwo mwana ubu amaze imyaka irenga 8 uwo mugira atawafise mu mubiri muri iyo nama I Paris mu Bufaransa iyo nkuru barayigarutse ko bayitanga ko karorero bongera bavuga ko ibikorwa byo gucandaga biriko birigwa bishobora kuba intambwe ya nyuma yo kugwanya iyo ngwara imaze guhitana abantu miliyoni 35
urakoze Oriana noneho rero nshuti zacu ubijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
abashikiranganje bajejwe imigendranire n'amakungu mu muryango w'ibihugu vya Aziya y'ubuseruko no mu bumanuko ASEAN barasubiye kwibutsa amakenga menshi bafise kucuka kibi kiri mu karere k'ibihugu vya Korea aho ni mu gihe haheruka kuba imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisire iheruka kugigwa ku itariki 4 n'itariki 28 z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka iyindi myimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda ya nuclear yarakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 ivyo bikogwa bikaba bibangamiye cyane amahoro n'umutekano muri ako karere no ku isi kubw'ivyo abashikiranganji b'imigendranire n'amahanga muri uwo muryango ASEAN bahamagariye byihuta iyubahirizwa ry'amategeko yose y'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe umutekano ku isi ibihugu bigize ASEAN byaribukije ko bigishigikiye kandi mu buryo buboneka ibikorwa byo guhagarika imigambi yose ijanye n'iyo guhagarika ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu karere k'ibihugu vya Korea mu mutekano ivyo biyemeje kubikora mu nzira y'ibiganiro bituma icuka kibi kivaho ku mpande zose umuryango wa ASEAN urashigikiye imigambi yose iza ije gushigikira imigendranire myiza hagati y'ibihugu vya Korea hamwe no gukomeza amahoro muri ako karere umuryango wa ASEAN uriteguriye gukora ibishobotse byose kugira ku karere karangwemo amahoro n'umutekano abo bashikiranganje b'uwo muryango banahamagarira Korea yo mu buraruko isanzwe iri mu manama y'uwo muryango ASEAN batazira ARF gufasha kugira umugambi w'ayo manama agamije gukomeza amahoro n'umutekano ubucuti n'iterambere muri ako karere bitsimbatare mu ijambo yashikirije ari Manila ku mugwa mukuru wa Philippines umushikiranganje wa Amerika jejwe imigendranire n'amahanga Rex Tillerson yavuze ashimitse yuko ibihano bishasha vya ONU n'ijambo ryashikirijwe na ASEAN vyereka Korea yo mu buraruko ivyo amakungu yiteze kuri ico gihugu guhera ubu Rex Tillerson avuga ko icizero gihari ari uko Korea mu buraruko yofata inzira nziza kandi ko igihe kigiye kugera aho bazoshobora kwicara bakaganira kuri kazoza ka Korea mu buraruko kugira bumve ko botekana kandi ko ubutunzi bwabo bushobora gutera imbere
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza, ariko jyewe mbaye mbifurije kugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya Radio Mukunda. Umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.